kumusozi wa Nyakizu muri komine Busoni. Muri ico kibanza hariko hubakwa ishure. Abanyagihugu bariko bifadikanya n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye mu bikorwa rusangi byo kubaka iryo shure. Icamushikanye mu Kirundo hanini kwari ukwifatanya n'abandi bagumya banga mu birori byo kwigina insinzi y'umugambwe ahagarariye. Ariko yashikirije ijambo muri ico kibanza. Yahamagariye abarundi gukora no gutahura neza ijambo gukora. Ngaha umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD avuga ko hari abariko baradugira kuri iryo jambo kugira bagwanye ibikogwa. Evariste Ndayishimiye umunyamabanga mukuru w'umugambwe uramutswa u Burundi ati gukora n'iteka kandi no kwikura akagaye. Kuri ivyo vyose yahamagariye abanyepolitiki batavuga rumwe kutitirira ibikogwa rusangi umugambwe CNDD-FDD. Evariste Ndayishimiye avuga ko kandi abahunze bahenzwe n'imburakimazi ziterekwa ibikogwa, amyesha ko atabahunze batotejwe na leta.
Hari imburakimazi atakindi zikora atari gusamaza abene gihugu. Twarabibonye muri iyo minsi heze. Twarabonye abene gihugu abatera ubwoba ngo habuca haba intureka, hanyuma abene gihugu bagata ingo zabo bagahunga. Muga twarabonye kwari kugira ngo muri abo bene gihugu bakuremwo imiyabaga yo kuja kwigisha ubwicanyi. Nagira ntera kamo abahenzwe bagahungira aho hakujya mu Rwanda. Barazi ingene bagiye, ntibagiye batotejwe na leta. Nikimenyamenya harabaciye ku kibuga c'indege baragura amatike barurira indege baragenda. Hari abafashe imiduga baripakiza bagasagaja ku rubibe iyindi miduga barindiriye. Nta leta yabatoteza rero kuko bacamwe barabara ricungerewe umutekano. Basha ukibuga c'indege gicungerere umutekano.
Uwo munyapolitike arongoye umugambwe uri ku butegetsi agira ko ahumuriza abanyakirundo aho avuga ko iyo ntara bamabicura ko ishobora gutegwa ishigikiwe n'u Burundi bwose.
Turazi neza ko atamuntu azobatera ejo kuko turi bihangaje twarekanye ko dukomeye, hajya nta numwe arota dutera kuko arazi yuko yoba yikwegeye ikara mu bushambara. Ni muremereyo ntimugira ubwoba. Abarundi bose kuva mu manuko hagati mu gihugu mu burengero mu buseruko barashigikiye abene gihugu bo mu Kirundo, twama twikeka ko aribo bohava bategwa. Mugabo turazi yuko atawuzokubahuka u Burundi, Imana niyo ibukingiye kandi zokwama ibukingira.
Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaciye abandaniriza urugendo rwiwe ku mutumba wa Rurira. Muri ico kibanza niho hubatswe ingoro y'umugambwe CNDD-FDD muri komine ya Busoni, akaba ari naho yifadikanirije n'abagumya banga mu birori byo kwigina intsinzi y'uwo mugambwe mu matora mu 2015. Ivyo birori bikaba vyabereye no mu yandi makomine yose y'u Burundi. Mu Kirundo, Jean Bosco Ndarulinze, Ijwi rya Amerika.